nandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mu isenshu tibakunze.
Ano numvise abantu cyatatu no nyene kwa mukiti cyabaga akora akabaha mahera naje atireka ngende ndabe ko noronka y'impunzi aje mbandanye ishure gusa n'inzara nyene birimwe.
Uno umwe mu bana bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania avuga yuko impamvu basoka hanze bakaja kurondera ico rirenza ari hanini ubuzima butaborohiye babayemwo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Hagataho ushobora kubusongwa n'ingwara ya gute, urazi ngene ifata nuko woyirinda. Turabigaruka ko mu mpera za kino kiganiro. Kumbanze ndabwire muri make imbere yo kuja kwizo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye, ntarinze ndababwira ko perezida wa Amerika Donald Trump ategekanya kugendera leta ya Carolina uno munsi kugira ngo yirabire ivyo nonyo n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Florence hamwe naho ibikorwa vyo gutabara bigeze. Perezida Trump avuga ko ashima ukwitanga kw'abategetsi, abasirikare hamwe n'abandi bariko barafasha igihuhusi Florence gushika ubu kimaze guhitana abantu bashika kuri 32 kigasiga ibisagara nka vyose vyo muri Carolina ya ruguru mu bishanga vy'amazi. Abategetsi muri leta bose basaba abanyagihugu kutishimira akazuba kabonetse kuri no kabonetse jo kwa kabiri kugira ngo kuko ngo hari indi myuzurira yitezwe muri nondwi. Umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yatangaje ejo ko ashobora gutanguza amatohoza kubidukanye ku nguvu ibihumbi amajana vy'abayisilamu mu bwoko bw'abaroyinga muri Myanmar abahungiye muri Bangladesh. Fatou Bensouda havuga ko ayo matohoza yibanze ashobora kwibanda ku kwangaza abaroyinga, kubima uburenganzira bahabwa n'amategeko, ubwicanyi bw'abakorewe, kubafata ku nguvu, kubanyuruza hamwe no gusambura imitungo yabo. Serikali cha Myanmar cagirijwe kandi guhamagarira ibikorwa vy'ihonyabwoko ku nkehwa z'abaroyinga guturira imitumba babamwo. Abaroyinga barenga ibihumbi 700 ntibavugwa kuba barahungiye mu gihugu kibanyi cha Bangladesh kuva mu kwezi k'8 k'umwaka uheze. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres arashimishwa n'amasezerano yashitse ko ku munsi wa mbere hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Burusiya na Turukiya yo guca karere katarimo intambara mu ntara ya Idlib muri Siriya. Antonio havuga ko ivyo bizokinga ibikorwa bya gisirikare muri ako karere kandi bikingira ubuzima bw'abanyagihugu baharurwa miliyoni 3. Guterres asaba impande zose zirwana muri Siriya kumvikana mu ishirwa mu ngiro ry'amasezerano no korohereza abatanga imfashanyo gushika mu bice byose baciye mu mabarabara akomakomeye. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin hamwe n'uwa Turukiya Recep Tayyip Erdogan bemeranije ku munsi wa mbere guca igice kingana n'ibirometero 15 gushika kuri 20 kitazorangwamo intambara. Abanyagihugu mu ntara ya Idlib barenga umuriyoni bahungiye muri ako karere kaciwe. Turukiya imaze guha indari impunzi za Siriya zirenga imiliyoni 3 bahunga intambara ya Idlib. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, turabahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikazi kiganiro cacu tugihere ku makuru avugwa mu Rwanda nyuma yo kurahira kw'abagize inama nshinga mateka y'ico gihugu ubukuri no mwanya turiko turavugana hari kwaba igikorwa co gutora komite ku mwanya wa perezida w'inteko hongeye gutorwa mu Kabarisa Donatila ukomoka mu ishaka rya FPL umwanya wa vice perezida nawe hatowe mu Kabagwiza Eda akomoka mu ishaka rya FPL ubu tukaba rero dutegereje utorerwa ku mwanya wa vice perezida wa kabiri tuzaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC kivuga ko cisha abarwanyi ba Mayima ya Kutumba batatu congera gifata abandi batatu mu ntambara baraye batanguye kuri abo barwanyi bari muri sector ya Rurenge ni territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo inkuru irambuye ni jisho gijwe rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
Amakuru dukesha ushinzwe gutangaza amakuru muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sid Sid Lieutenant Jacques Kiyenge avuga ko mu ntambara baraye batangije kubagwanya ba Mayima ya Kutumba Bari bamaze iminsi igera kuri ne bigaruye bimwe mu bice byinshi bya sekiteri ya Rurenge harimo Kirembwe na Gwiko bamaze kwicamo abagwanyi batatu babo Mayimayi ndetse bafata abandi batatu bari bateze ambushe muri lokalite ya Kipupu iri mu birometero birindwi na Mahemba ugana isarama biro mu ntara ya Manyema ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Jacques Kiyenge ushinzwe itangazamakuru muri sekiteri operationnel Sokora ya kabiri Sid Sid yavuze ko bakomeje gukurikirana abo bagwanyi babo Mayimayi ya Kutumba aho muri kino gitondo ingabo za FARDC zigaruye lokalite ya Kipupu kandi zikomeje imigwano zerekeza Kirembwe yageze ati
Mayimayi deja atakufa wengine wako
na Mayimayi batatu bamaze gupfa abandi bari kugenda bafa ariko batumaze kubona ni batatu nabo bakomeretse ni benshi kuri kizigo baturage bari kutubwira ndetse twafashe batatu ku Rwanda rwa FARDC hakomeretse batatu hapfumwe Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Fizi Maître Tambwe Deogracias atangaza yuko abaturage benshi muri sekiteri ya Rurenge mu bice bya Kirembwe Ruiko Penemende bakomeje guhungira intambara mu mashyamba kandi ari nta bufasha bari guhabwa n'ishyirahamwe iryo ryo ryose mumenye yuko muri sekiteri operationnel Sokora ya kabiri Sid Sid itangije intambara nyuma y'aho bagwanya ba Mayimayi bayowe na General William ya Kutumba birukana ingabo za FARDC mu birindiro byazo by'Ikirembwe na Gwiko ku wa gatandatu ushize Vedaste Ngabo wo kubwijwe rya Amerika Fizi yo mu ntara ya Kivu ya Majepfo
Vedaste Ngabo harakinuye mu kanya caturja mu Rwanda tubabwira makuru y'impunzi ariko mu nkundire mbanze mpuhure gato aho narinda babwiye yuko ku mwanya wa perezida w'inama nshinga mateka mu Rwanda hongeye gutorwa mu Kabarisa Donatila akomoka mu ishaka rya FPR niko navuze ariko akomoka mu ishaka rya PL mu ntunge mu mburanye mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganje bushinze impunzi bwaraye butanguye gutanga inkwi mu ikambi ya Mahama irimo impunzi z'abarundi ni nyuma y'amezi arenga atatu havugwa ubu kene bw'inkwi muri iyo kambi byatuma impunzi zihura n'ingorane zitandukanye mu gihe bagiye gusenya hanze y'ikambi mu byumva mu nkuru twategura n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Ikibazo cy'inkwi zo gucana cyari kimaze igihe gisani cabaye kanane yabahinga nk'uko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zabivuze ubwo bukene bw'inkwi bwatuma n'utwo kujya baronse bataronka ico badutekesha abane nabo bagahitamwo kutugurisha iyo bagiye gusenya hanze naho bagahurirayo n'ingorane zitari nke uku niko babibwiye ijwi rya Amerika
ikibazo cy'inkwi buhoho twana nabyibagiwe gufata inkwi twarabyibagiwe kandi ubu ntanku tugifata oya
wavanga ukagenda gusenya nyuma y'inkambi ukamererwa nabi ntamererwa nabi naho ukagira ikibazo ukava yumugaye yaba ari nk'umukobwa yagenda agafatwa ku nguvu cyangwa ari umudamu akishwa umva hari urufuruzo mbugo
ukacugira ubwoba bwo kugira iki bwo kugenda nawe abana bakaguma ngaho bakishwa n'inzara na twatundurose ukabona uzo kudutekereza
kuko arashobora kuba afite ikibazo cy'inkwi atoteka agacagusha bya bigori agacahera abanye yobwirirwa
ameza ngahara heze tutarosinga nk'abantu bakagenda gutasha iyo mu byakure bakaziduka bagenda bakarije baze bagaragara harije bagenda bagakubitwa bazira ikintu kinkwi ni ugushaka kuntu babaho bagenda guhigisha ubuzima bwo mu nkambi kugira ngo barebe kuntu boramuka
kadutubona neza meza birarahize
ku Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe ikibazo c'impunzi mu Rwanda bufadikanije n'ishyamwe mpuzamakungu gita impunzi ya SR bumvise amarira y'izo mpunzi maze butangiye nkwi muri iyo kambi ya Mahama. Rwahama Jean Claude umuyobozi ajejwe impunzi muri ubwo bushikiranganje yatubwiye ko batwayeyo inkwi zingana n'amaseteri 13 n'amajana 5.
Niko bimeze inkwi twarazibonye ubu twatangiye kuzijyana mu nkambi ya Mahama ari uko ari urugendo runini twazibonye mu karere ka Nyamagabe urumva kuzivanayo kugerageza Mahama n'urugendo rurerure cyane byo twibaza ko iza mbere zishobora kuhagera nko mu ijoro ry'uyu munsi ariko birakomeza kuko birahagije izo twari twifuje zose twarazibonye zizakomeza kujyanwa muri iyo nkambi ari nako bazishyikiriza impunzi igihembe ho tumaze iminsi tuzijyanayo ni igikorwa gikomeje.
Mu ndwi iheze ijwi rya Amerika ryari ryabajije umushikiranganje ajejwe impunzi ikibazo cahabaye kugira ngo izo nkwi zikene. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur yari yijeje izo mpunzi ko ikibazo cabo kigiye gukemuka.
Nibyo koko muri iyi minsi habayeho ikibazo cy'ibicanwa muri iyi nkambi bitewe n'abarwiyemezamirimo bari bahawe amasoko bagize ubushobozi butahagije, ariko turimo turabikosora kugira ngo kikemuke.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zirashimira Leta y'u Rwanda ko iyo mvugo yajanye n'ingiro maze bagahabwa inkwi, naho n'ubu bavuga ko izo nkwi zikiri nke. Ku munsi wa mbere naho igikorwa nk'ico cari cakozwe mu ikambi ya Gihembe irimo impunzi z'abakongomani, naho nyene hari haheze igihe badahabwa inkwi. Ikambi y'impunzi ya Mahama irimo Abarundi hafi 58,000, ni mu gihe ikambi ya Gihembe irimo abakongomani barenga gato 13,000. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. Urakenuye mbwirire mwumvise impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Mahama zatezuriwe mu kuronswa udukwi. Utwo dukwi turiko turabera ikibazo impunzi z'Abarundi zahungiye Induta muri Tanzania mutigute baja kurondera inkwi mu makambi, gutyo ababa mu micungararo ya Nduta bakabagiriza ko bariko barabiba mu mashamba yabo. Muvyumva mu nkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika Induta muri Tanzania, James Jovin.
Uchusanga bategeye mu mashamba yabo n'imiheto.
Umwe mu batanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika yemeza yuko batemerewe gusohoka inkambi, ariko ubuzima babayemwo nibwo butuma basohoka inkambi, naho bahura n'abagizi ba nabi cyibura igipolisi aho ufashwa kubicwa bimwe birenze bakajya gufungwa cyibure bakicwa, abaronse umugisha nabo bagatungwa n'amaguru
kagenda yo nyuma rero mu kiciciro kurondera nyene ubuzima nyene kurondera gahera ko kugira ngutse usume utwishoboye kurya, ariko mugere rugiye urumva ubwiye nyuma y'amate igiko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi, udahuye n'umujambazi nawo nyine ugahura n'umupolisi igatuma nawo nyine uca wiruka nyine mu mashamba agufashe nawe nyine bakagukubita bakagutwara nyine nyamisivya abagutwaye kugupfunga. Niyo rero bawavuye nyine hafi n'ikambi ugashika ino rero mu bicici nahone usanga nawo nyine ubonye umupolisi nyine uguma wiruka nawo nyine ugakora atamutima ofise uri hamwe kimwe gusa udakora nyine nk'umuta jiringwa be yarakurihiye nko kuri migration nawo nyine usanga uri gukora nyene wirukanye no mutima utari hamwe wabona yo twe duhara yo raturose ugashima uhoraho na handi ho hateko nari mwe rihari rikurekwira kuje nyuma y'ikambi.
Muri izo mpunzi nyene zasanzwe nyuma y'inkambi harimo n'umwana w'imyaka 12 ubiganiriro yahaye igi Amerika yavuze yuko we ari imfubyi kandi gufatwa nabi n'uwari mutunze. Kubura ibikoresho byo kwishure bimwe mu bibazo byatumye asohoka inkambi kujya gushaka amafaranga kugira akemure ibibazo bimubangamiye.
Uwanzanye ari mu nkambi nyene yaranzanye ati umva acatanwa kumfata nabi nk'uko nyine umwana nyene utivyaye ukuntu amera yamfashe n'abafata nyene ucana nyene batuye nyene ingya badupfokeza nta kwezi zikumaza nayingetse mu munani mpuzu nambara yarimwe gusa sinahindura n'umupira bampokeje sinokubaho kanamwishije ngo ndiyinjiye.
Ariho numvise abantu zatatu no nyene kwa mu kiti kiba bagakora bakabaha amahera naja tireka ngende ndabe ko noronka y'impunzi aje mbandanye ishure kwigaho nahanika atari uwo mwaka wonyena nyene uheze nyene ntiga banye n'ubukene navye nyene atari impunzi gusa n'inzara nyene birimwo nyene ibintu by'inzara byatuma nyene napfuye mu nkambi.
ikindi baremeza yuko batabanye neza nabaha ahubwo bameze nk'abari mu ntambara kobera iyo bagiye gushenya benshi bakubitwa abatagize umugisha nabo bakicwa bagirizwa ubusuma bw'ibiribwa mu matongo y'abaturanye n'inkambi
urabona ko dushenya mu mashamba yabaha ucusanga rero bategeye mu mashamba yabo n'imiheto ni benshi nyene ni benshi bapfuye baziriki bazira inkwi ngo bagenda gushenya ati baza bariba imirima y'abandi abo rero akabara bafise ingeso nyene yabo kindi nyene ndovuga nyene ni kubera nyene baduhereza imbwa zitakwiye nyene zidutungira umuryango w'uwacu
mu bitigiri bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo muri mwaka wa 2018 amaze kwica abarundi indwi hamwe n'abatanzania batanu abo mitumba yabo yasanzwe mu mashamba batazi wabishe abafunzwe mu gasho bagera 78 benshi bazira kujya gushenya amatongo ya Tanzania no gusohoka inkambi kujya gucingero kandi bitemerewe n'amategeko kivuga yuko impunzi zijeje gutanga makuru y'abagizi ba nabi kugira babashe gucungira umutekano mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ukaba usongwa n'ingwara ya gute, twakwemereye ko tuzakubwira uko ifata nuko woyirinda mu mpera za kino kiganiro, ariko imbere yuko tubigaruka ko tubanze gato tunyarukire naho mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, neza na neza mu ntara ya Kayanza. Tubabwira iby'umwigeme asa nk'uwakoze ica abandi batahora bakora mu kutangura gukora umwuga wo kubaza. Ni imboneka rimwe kuko uyo mwuga uwundi ukorwa n'abagabo mu gihugu cy'u Burundi. Fidelite Ishatse yarishikiye kuraba uwo mwigeme barayaga.
Sewe nk'isaro ndayishoboye, saramanje ndayishoboye, gitanda ndayishoboye, je kabisa je kuganje ndumva ko nshoboye.
Uyu ni Ndayikeza Consolata, umwigeme w'imyaka 23, avuka ibintare muri zone murimo komine Kayanza mu ntara ya Kayanza. Amaze imyaka 7 akora umwuga wo kubaza mu kigo cyigisha imyuga kiri mu gisagara cya Kayanza. Uyu mwigeme navuga ko ashoboye icyo cyumviro cyo gukora umwuga wo kubaza mu ntango cy'amateye amadidane.
Ibyo amashuri mbonye binani acaha umuntu acambarira ati genda wige kubaza, urabona ko kubaza tabigeme benshi bari kurikirana byo kugira akamaro. Nanjye nkiyumvira ukungene nota kwiga kubaza ndi umukobwa nkumva umenga nta gaciro byompa kwirikwana n'abafundi uri umufundi kazi urumwe. Naragiye jewe kweri nubwo ngiye ntabyo nzoshobora kubaza, mbona umenga bibereye abagabo kandi bibereye abantu bafise ingufu. Ariko uwo muntu abarira ati shyiramo kwizera. Joseph uvuga ati birashoboka
ku rubuga ari wenyine, ariko ku ntebe y'ishure iri kumwe n'abandi bigeme. Amakuru dukora mu bigisha umwuga muri ico kigo amesha ko kuva mu 2006 gushika mu 2008 hari n'abandi bigeme babyigishijwe nyigisho baronswa z'amara mezi 9. Sengiyumva Silvestre.
Promosiyo ya mbere ngitangura bari abakobwa 4 ku bahungu 16, ama promosiyo ya kabiri baciye haza aho 6 ku bahungu 14, ama promosiyo ya gatatu rero hoho babaye abakobwa 7 ku bahungu 13.
Kuvyiga ni kimwe, kubikora ni kindi. Muri abakobwa bose bavyize utuzwe no kubaza Ndayikeza Consolata wenyine.
Bisanzwe twebwe twari twabyize turi 5, mugabo mwa abo 5 arahejeje barabiheba, hasigara umwe nene n'ubundi yabihebye. Burundi hasigaye ndumwe ari barose specifique baca barabiheba. Yeze nkabiyumviriye tyo bitera ibyo kuza kwirwa gatuma wa Burundi
nanege biguca wewe ko nawe umuntu uzo
usanga wahize
oya cyane ntabyo no eba kubera naje nyine numva ndabishaka ndashimira imana yampaye ungabire yo kuvuga ati jewe sindabibagenza nje kuba barabihebye nanje nje ndabihera
hagataho wabasangiye umwuga barenga 25 bakorana muri ico kigo ngo twavuganye hari abanezerwa nuko bafite umwigema baza abandi nabo bakamucira imizi kuzimu
2015 je niho natangira
ubwo ko wacinyaka itatu wajusanga konsorat
eh uki anaje ndamusanga
oye ne wayumenyereye kubona bakobwa babaza
jewe anabye narimenyereye nababonye ngezwa aha eh nasanze ari neza no oya nyene mwuga nyine ufisa ukora abantu bose
ku bantu babigeme mwuga ofisi igihugira birawe ko no kuvuga nkuba afisi mbanyi ntiyoja nkari ya ku machine cyangwa afisi mbanyi ntiyo kwicara ngahangwa ari nk'ibintu atobora ngo atobora cyangwa ibintu byo gufata nk'uruketo ngurukero ngo akebe ntiyo kunda kumva yuko mbanyi ikimutangira
ne kugaho ko bwiki
ni umenga akora nk'indi myuga si
siko ndabibona cy'akazi umuntu hera kize jize ni kwiyo kabandanye naho yorongogwa hari umugabo bakabyumvikana nkuko umugabo n'umugore mwiza amashuri mwe ko umugabo mukora mwese ama uruko bukagenda neza ndabwirira birashoboka
nabi uko konsorata ntaronko bavyumva kumwe
mu mutyaje ntawe ndaronka ndacarindire ahubwo beshi nabaza baza bavuga ati wewe uwo gushaka uwo mwugarira inzu kazana nk'ibyo mu nzu nyene bigenewe nk'ibyo nyene by'ububaji saramanje ashavuga ati je nta mutaye ndaronka gukora nk'ibyo bakaca bagenda cyangwa bisanzwe mbabona ko bashaka kumpenda nta rukundo ruba rurimo kujya kuheri nk'umuhungu yagukunze niyo ninda kuza agusaba urukundo akaca gushikiza ku ibyo
uwo mwuga wo kubaza kubigeme udusanga iyindi yo kugendesha imiduga no kubaka amazu nayo nyene aho yitirirwa abagabo ariko ubu isigaye ibonekezamwo abigeme n'abakenyezi mu gisagara cya Kayanza Fidelite ishatse icyo gihe Amerika
Fidelite ishatse arakenuye nkuriwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio atove wa akaburungu com uja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mukanya ikiganiro c'amagara y'abantu no musimbo mwanya w'ikiganiro tubabwira ingene mubungabunga amagara yanyu na yabanyu turagaruka ku ngwara ya guta iyo ngwara ibangamira ingingo z'umubiri rimwe na rimwe igahitana uwo yasonze umuhinga yanonosoye kuvura ibijanye n'indwara zibangamira ingingo z'umubiri Angelique Niyokuri mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yavuze ingene umuntu ashobora kwirinda iyo ngwara n'ukwifata reka tubahakanya baduge kwijambo
Muganga Angelique Niyokindi yanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo atangura sigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute
ihera mu inorikuru irinorikuri ingingo ya mbere ikavyimba igashuha ikababara hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya kamukoze kakababara cyane iza gukwina bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo mugabo n'abagore barafata
mugihe umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakiri kare ishobora kumusinzikaza kugeza imugira ikimuga mbere akaba n'abakura urupfu nk'uko muganga abandanya bisigura
habizo ngingo z'intoki habizeho kumano hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi bikavyimba gose bimaze kuvyimba urumva umuntu acaraguma zaraja muri krize cyane gose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turajya ingingo mvutse ngo twariye mu ngingo rero no kuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero ico gihingingo ntibigikoresha itegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amazi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyene ibandanije itavugwa utwo tubuye tukaja mu bwonko hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe haraba bashobora gufatwa niyo ngwara inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi imboga z'amashu ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nk'uko muganga Angelique abandanya avuga
hariho n'imiti ishobora kubizana na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ngwara ya hypertension ivuduka ry'umurindi w'amaraso iyo bita amadiuretic nayo narabiduza rero iyo byadukijwe n'ibyo hoho biba byoroshe kuko dushaduhagarika iyo miti
nubwo bikunze kuvugwa cyane ku ingwara ya gute igwara abagabo gusa uyu muganga avuga kwifata n'abakenyezi nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara muganga asigura ko baba barayivukanye
uwo mwana acatangura kugira ububabare ko muri zangingo akiri muto akaguma yivuza akaguma yivuza rero yari karivuza barashobora gusanga biduze nivyo se nakubwiye ingene bayipima barapima hari ivyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze cyo bita acidic iyo biduze rero haraho rero kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva ko bamuha imiti nuko bica bitevya ko zangwara z'ivyuririza ibiza mugabo kwa yitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga
abatarafatwa n'ingwara ya gute muganga Angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kwigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti
akagerageza umubiri wiwe akaguma bunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota 30 yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota 30 yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubiri akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri icyo gihe rero araheza iyo gutekatekana naho yoba yigwaye utarayigwara ntiyigeriza ibyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya byanse ko tubireka mugabe bishobotse twobihagarika
igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka 10 atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afite by'abayigwaye ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Arakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro camagara y'abantu yaduteguriye kuvyerekeye ingwara ya gut na muganga Angelique niyo kindi bari kumwe nuko rero mu kanya turava duhana gahindukira ni mu minota 2 n'amasogonda makenya Ariko imbere yuko dusezerana muhinga bw'ijuma Innocent Kimenyi ngo aradufitiye akaririmba. Rero ndabareke mbandanye mu gihegwa na Karno karirimbo nipe nguvu ka Kidumu Kidumu ubundi zina giwe ni Jean-Pierre Nimbona ariko aramutazira Kidumu niko kazina kiwe ko kuririmba karirimbo nipe nguvu mu rurimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda ariko arasaba Imana ngo imuhe nguvu imihe kwihangana muri ivyo byinshi ariko aracamwe tubareke mubandanye mugihegwa na kano karirimba ariko imbere ko tubaha agahindukira ndabatumire mu biganiro biri imbere muri byo harimo muri isanga ya saa 10 igice cya 12 tubaza kuba tubafitiye amakuru agezweho mu karere gice saa 1 naho ni minota 30 amakuru agezweho ku isi ariko cyane cyane tubaza kwibanda kuri Afrika muranigwe cyane gose na Lidiane nahaze mu hinga bw'ivyuma inosa kimenyegeranije amajwi na ingenieur bafatikanije twemi tubifurize umunsi mwiza mubanye no muvyanye.
Come on, 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 come on